Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Niriwe neza cyo mwese turi kumwe kuri umugoroba w'umunsi wa kane tariki 6 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2017. Muri kumwe na Ryan Tangishaka
na Fideni Yongabo hano Washington DC tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu.
Ajamira yasiye mukuru w'igihugu afira mu gihugu cy'u Rwanda urumva umugambwe tanga ubufite cyo kugira ngo tukubaza abarongo y'igihugu cy'u Rwanda kugene byagenze ibyo cyo kumenya bari ngiye abantu bose bamenya bivugwa mu makuru rikandikwa.
Woni Leonce Ngendakumana avuga ku rufugwa rw'umuhisi umukuru yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ntaryamira wibutswe kuri uno munsi wa kane tariki 6 z'ukwezi kwa kane aho yagandagurwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu nkuru twateguriye mu kanya kari imbere, twateguye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aza kwakira uno munsi kwa kane Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu kibanza ciwe co kuruhukiramwo ca Mar-a-Lago.
Muri Siriya abantu 33 bagandaguwe icarimwe n'umugwi wa Leta ya Kiislamu.
Abanyagambia bagiye mu matora ya mbere uno munsi kwa kane kuva perezida yaramaze ikiringo kirekire ku butegetsi ya Yajame akuwe ku butegetsi.
Muri Iraq kajugujugu y'igisirikare yakorowe n'abagwanyi ba Leta ya Kiislamu.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turayabashikiriza ku buryo bunonosoye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arakira uno munsi kwa kane Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu kibanza ciwe co kuruhukiramwo ca Mar-a-Lago muri Leta ya Florida mu nama y'iminsi ibiri hagati y'abo bategetsi babiri. Perezida Trump yiteze kuremera Ubushinwa kugira bukore kurushiriza mu mugambi wo guhimiriza Korea ya Ruguru kugira ihebe gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Perezida Trump yaragabishije muri indwi ko niyo Ubushinwa butatorera inyishu ikibazo cya Korea ya Ruguru, Amerika izovyikorera yo nyene ubwavyo. Leta yiwe iriko yiyumvira gufatira ibihano amabanki n'amasosiyete y'igihugu c'Ubushinwa yorohereza Korea ya Ruguru mu bijanye n'amafaranga. Ubushinwa buha Korea ya Ruguru ibikenewe nka vyose mu mugambi wayo wo gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Ibihano bitari bike ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryafatiye Korea ya Ruguru vyarananiwe kubuza ico gihugu kutagerageza misile. Nubwa mbere Perezida Trump na Perezida Xi bayoboye ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi babonana. Bitekanijwe kandi kwabo bategetsi babiri baganira kandi ibibazo byerekeye ubutunzi ejo kuwa gatanu.
Kandi naho ibiro bijejwe kugenduza agateka kazina muntu muri Siriya bitangaza ko umugwi w'intagondwa za Leta ya Kiislamu zagandaguye icarimwe abantu 33 muri iyi ndwi. Iryo ribaye rya mbere uwo mugwi ugandaguye igitigiri c'abantu bangana gutyo icarimwe muri uyu mwaka w'2017. Iryo shyirahamwe rifise icicaro mu Bwongereza rivuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe mu kigwati kiri mu buseruko ahitwa Deir ez-Zor mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu muri iyi ndwi. Bavuga kandi ko abakozi b'iryo shyirahamwe babonye ubwo bwicanyi ariko ko batazi neza uruhande abakekwa kuba ari abagwanyi bishwe muri iyi ntambara imaze imyaka 6 baturukamo. Iryo shyirahamwe rigenduza agateka ka muntu rivuga kandi ko ari umugwi wa mbere munini abo bagwanyi ba Leta ya Kiislamu bagandaguye kuva bishe imigwi ibiri y'abantu 15 hagati y'ukwezi kw'icenda n'ukwa 10 k'umwaka uheze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abanyagambia bagiye mu matora ya mbere uno munsi kwa kane kuva perezida yaramaze ikiringo kirekire ku butegetsi ya Yajame akuwe ku butegetsi. Imigambwe itari mike iriko ihiganirwa ibibanza mu nama nshingamateka inyuma y'imyaka 2022 y'umugambwe umwe ku butegetsi. Abanyagambia barenga 180,000 bararekuriwe gutora. Manesala icegera cy'umuyobozi wa komisiyo yigenga y'igihugu ijejwe amatora yizeye ku gitigiri cy'abitaba amatora kiza kuba ari kinini gitezwe ko ibya mbere bivuye amatora biza kumenyekana ku muhinga mu buno musi kwa kane amatora mu gihugu cya Gambia ni ikintu gihambaye cyane kubahoze batavuga rumwe na leta bagize urunani mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze bwo gukura yayajane ku butegetsi icuka kibi hagati iyo migambwe cyatumye imigambwe idahiganirwa iri hamwe mu matora y'abashinzwe amateka y'uno musi kwa kane imigambwe icyenda iri kirahiganwa harimo umugambwe Alliance for Patriotic Reorientation and Construction wa Yaya Jammeh yahoze ayoboye igihugu cya Gambia umuryango w'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika n'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu burengero CDAO muri Antunga n'umuryango w'ibihugu by'Iburaya byarungitse abarorerezi gukurikirana amatora y'uno munsi kwa kane muri Gambia.
Icyo ku munsi wa kane abagwanyi b'intago ndwa za leta ya Kiislamu baraye barashe bongera barakorora kajugujugu y'igisirikare cya Iraq yari mu birere by'igisagara cya Mosul. Mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bwa Iraq bijejwe kwivuna abansi bavuga ko abo bagwanyi bishe umudereva w'iyo kajugujugu hamwe n'abandi bakozi b'iyo kajugujugu bayirimwo. Iyo kajugujugu yari igiye gufasha abapolisi bariko barafasha mu bikorwa byo kugwanya leta ya Kiislamu mu burengero bw'ico gisagara cya Mosul. Iryo ribaye rya mbere kajugujugu y'igisirikare cya Iraq ikororewe muri ako karere kari hafi yaho uwo mugwi w'abagwanyi ukorera. Iryo kandi ribaye rya mbere igitero nk'ico kibaye ku basirikare ba Iraq kuva gitanguye gufashwa n'umugwi w'abasirikare bashigikiwe na Amerika mu kwigarurira ico gisagara cha Mosul kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka uheze.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Naho kwa kunzwe mu pira maguru umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika CAF Ahmad Ahmad ariteguriye kwimurira igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika hagati mu mwaka no guhindura ibindi bitari bike kuri ico gikombe cy'amakiba uko imyaka ibiri irangiye. Mu kiganiro ya Ijwi rya Amerika Service y'Igifaransa Ahmad Ahmad yatangaje ko umupira w'amaguru muri Afrika utegerezwa kwisunga inyungu z'ibihugu bigize ishyirahamwe CAF. Yatangaje ko mu gihe ibihugu bitari bike byaba bishaka guhindura ikirangamisi guhindura uburyo ibintu bitunganijwe muri iki gihe canke kongereza igitigiri cy'imigwi isakira gihugu ari ibintu ashobora gushigikira. Igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afrika kenshi kiba mu kwezi kwa mbere cyangwa kwezi kwa kabiri. Igihugu cya Gabon cyakiriye iryo higanwa mu mwaka w'2017, Cameroon itegekanijwe kwa iryo higanwa mu mwaka w'2019. Ahmad Ahmad ava mu gihugu cya Madagascar yatowe kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika CAF mu kwezi guheze. Yasubiriye Issa Hayatou yaramaze imyaka 29 ayoboye iryo shyirahamwe. Ahmad Ahmad avuga ko adategekanya kumara igihe kirekire ayoboye ishyirahamwe CAF nk'uwo yasubiriye.
Tukiri muri Afrika, Abanyesudani y'epfo ibihumbi n'ibihumbi batera bajabo ku mupaka binjira mu Buganda. Aho ni mu gihe ubwicanyi n'ubukene bw'imfungugwa biri kubiratikiza inganda mu gihugu cyabo. Jill Craig, umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu buraruko bw'Uganda, atumenyesha ko imiduga yunguruza abantu igenda itwara Abanyesudani y'epfo ku bwinshi ibarenze imipaka gushika mu ikambi y'impunzi, aho bikekwa ko bagiye kumara igihe kitari gito. Benshi muri izo mpunzi bahunga bava mu karere ka Ye n'ahandi hafi yaho hasanzwe hibonekeza intambara zikomeye. Abanyesudani y'epfo bamaze guhungira mu Buganda ku gitigiri kirenga ibihumbi 860.
Kuri nguru yerekeye umupira w'amaguru, igihugu cya Brazil cyaje ubwa mbere ku rutonde rw'ibihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu mupira w'amaguru. Muri iki gihe urutonde ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryasohoye uno munsi kwa kane, n'ubwa mbere Brazil iza mu kibanza cya mbere kuri urwo rutonde mu myaka 7. Ivyo bibaye inyuma y'uko Brazil ibaye igihugu cya mbere gitsindiye kuja mu gikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba mu mwaka uza mu gihugu c'Uburusiya. Brazil yari yamanutse cyane ku rutonde rw'ishyirahamwe FIFA rw'ibihugu bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu mupira w'amaguru, inyuma y'uko ico gihugu kitafyifashemo neza na gato mu gikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'2010 n'igikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'2014.
Muri Somalia, kizuba kidasanzwe kimaze gutesha ingo abantu bagira hafi igice cy'umuriyoni mu karere ka Puntland. Ubu aborozi bamaze gufisha ibitungwa byabo bitari bike, bariko bararondera ubuhungiro mu bisagara. Ivyo bisagara navyo biriko bihura n'ibibazo bikomeye bijanye no kwakira iyo nsinzi y'imiryango y'impunzi. Umuryango witwa Howard Ahmed Muhammad wagize urugendo rw'iminsi 5 kugira ushike mu ikambi y'abatayizabo mu karere ka Puntland muri Somalia. ONU ivuga kwaho ari mu gihe abandi banyagihugu muri Somalia bagera ku miliyoni 2 bageramiro n'inzara kubera uruzuba rwinshi, abandi barenga ibihumbi amajana 430 bamaze guta ingo zabo. Abdi Said Osman, buramatari w'ikigwati cha Kodro hafi y'amakambi amwe amwe yakiriye iyo miryango ihunga iva mu bindi bice vya Somalia, avuga ko igisagara cabo kitangiye kunanirwa kwakira izo mpunzi. Muriko mwumviriza radijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu @gmail.com. Radio izi ya Amerika Washington DC, mwanya wa makuru mu karere tuyahereye mu Burundi. Kuri uyu wa kane niho hibukwa imyaka 23 iheze wahoze ayoboye Burundi Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege yakorowe igeze hafi y'ikibanza c'indege c'i Kanombe mu Rwanda na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Mugambwe Shodebu yaturukamwo usaba leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda kumvikana ukuri kukamenyekana hagatangwa n'indishyi y'akababaro. Umenyesha makuru wacu Eroje Burikaneza niyo nkuru yakurikiranye.
Turi ku ntate mwa president Cyprien Ntaryamira hasanzwe hahambwa incungu ya demokrasi. Melchior Ndadaye yasubiriye inyuma y'amezi 3 n'igice yishwe. President Nkurunziza n'umutambukanyi wiwe bariko bashira amashurwe ku ntate mwa Ntaryamira. Abari bitavye ibirori barimo baserukira ibihugu byabo mu Burundi bahumbirije ijambo Cyprien Ntaryamira yavuze umunsi yimikwa ku itariki ya 5 ukwezi kwa 2 mu 1994.
Uwari we wese yaba umuhutu, umututsi canke umutwa akwiye kubahirizwa mu buzima bwiwe, mu biwe no mu vyiwe. Nta bwoko bwo guhonya, nta bwoko bwo guhonyangwa. Inzira dushaka gucira Burundi niyo kunywanisha abarundi bose bizerane, abahunzi zabo bazisubiremo atankomanzi, abafise ibigwanisha bisubize hasi, abasuma baguma biyongera batuzwe. Majambo make, tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu. Discipline mu ntwara miheto, discipline mu mashure, discipline ku kazi, discipline mu ntwaro, discipline mu Burundi bwose.
Ibyo birori byatangujwe n'inkuka y'imisa yo kwibuka uwo muhisi yasomwe na Chevalier Evariste Ngoyagoye muri Katedrale ya Regina Mundi.
Mu Burundi hapa benshi birababaje muri uku kwezi kwa kane muraze ko twibuka abatari bake no kwa gatanu nyene. Iyo twishe umuntu tugira ngo biraheze ngo karabaye, ntituzi Imana nayo ingene yamutegekanije ikibanza kizoko kwama ko buzima bwa maho ngo rero nubwo tukweza gucira imbere kugira ngo natwe tuba ba Kristo ukuri.
Ukuri ni ko umugambwe Frodebu Ntaryamira yaturuka musaba. Pierre Claver Nahimana umunyamabanga mukuru wa Frode basaba leta kuja hamwe n'u Rwanda kugira ngo kuje habona n'indishyi yakabaho ritangwe.
Ni ngombwa yuko abarundi bibaza ati mbega yaragiye amazima yungu, urubanza rwe rugeze he, nta ndishyi yakababaro? Icyo kibazo twese turakibaza. Mugambwe Sanya Frode bu tuguma tukibaza. Turazi neza yuko ngaha mu Burundi turamenyereye yuko abarundi bihekura kuva kera, ariko twese turazi yuko Ntaryamira atari abarundi bamuganda guye yapfiriye hanze. Nicyo gituma abarundi bose tweza gusaba tukabaza neza cyamwishe Uburundi bugacumbusha. Twebwe urabona ubu ntituri ku butegetsi, ariko tuguma dusaba yuko ubutegetsi buhari boje hamwe n'u Rwanda, naho ibintu bigoye hagati y'ibyo bihugu bibiri bakaja hamwe icyo kibazo bakaca. ciga byo tumwa twisaba ntituzoheba ntituzorambirwa ariko gushika ubu iyo ndishi niturayironka
mukurindira kubona iyo ndishi umuvugizi wa leta arafite nyishu aho umujyango wa politike wantaryamira n'isi yose
ni dossier kwitondera mu gihe dossier urupfu rw'abantu atari abasanzwe akuru dugu babiri akacaba mu rero n'abafaransa badereva bayitwaye imiryango yayo nayo irikirarondeza ni dossier yigikeye inyungu z'ihugu bitatu Rwanda Burundi n'Ufaransa bisaba rero yuko babwizwa kuja hamwe kugira ngo baronderere ukuri hamwe ariko umuntu aravye nyene imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi igende itituka kubera abategetsi bo mu Rwanda biragoye yuko leta y'u Burundi yovuga ngo isogenda mu Rwanda bari ari yigirira manke igwizwa kurindira bo bose icyo kibazo cega bakazorondeza ukuri uko icyo no babwiye ko izajya leta y'u Burundi rujya rupfurwa bajya hano ni rudijana ni zahera ngaho n'ubuzima bw'abantu bwa mbere n'ubuzima bw'abakuru b'ibihugu n'ubuzima bw'abafaransa bw'abarundi bw'abanyarwanda
ariko bamwe mu banyepolitike b'abarundi nka Jacques Bigirimana twari umugambwe FNL basa n'abamaze guheza amatohoza bagasaba leta kwitwara muri yone
yarashwe na FPR inkotanyi FPR inkotanyi buziri ku butegetsi
nibazibatse rero ibya president Bigirimana wabo ni vya
rero abari ku butegetsi mu Rwanda ni babaze uyu munsi urupfu rwa ntajyanira kuko indege yararashwe amatohoza yarabaye naho bifuka fuka birazwi neza yuko yarashwe kandi araswa n'abashaka Habyarimana Jero sa leta y'u Burundi yo kwitwara mishira mu mutama kungu oni ikitwara ikitwarira abo bimaze kugaragara bamaze kuvugwa mbere bavugwa nabo barikoranye nituvuze ngo tubica bibivyo oho mu bisigure bavuge bati sivyo kuko gushika uyu munsi leta y'u Rwanda nta na kimwe irabivuga ko gukumenga ntigisurira batsondeye ku gihome
umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wasohoye itangazo uvuga ko president Ntajyamira yishwe n'imigwi y'inkorabara yatumye haba genocide mu Rwanda uwo mugambo usaba leta gusaba u Rwanda kwerekana ukuri ku rupfu rwa Ntajyamira n'abashikiranganji babiri byari kumwe muri iryo tangazo umugambo CNDD-FDD umenyesha ko abazwa cyane no kubona amakungu aguma yirengagiza ukuri ku iraswa ry'indege yarimo Ntajyamira Cyprien Ntajyamira yapfuye afite imyaka 39 akaba ari mu bakuru b'ibihugu batwaye iminsi mike kuko atarengeje amezi abiri mu ntebe y'umukuru w'igihugu Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
tukiri kuri inkuru aho haheze imyaka 23 president Cyprien Ntajyamira aguye mu ndege yakorewe igeze mu kirere cy'i Kanombe mu Rwanda mbega abategetsi bo mu mugambwe wiwe Sahwanye Frodebu babwira iki abanywanyi b'uyo mugambwe kucyagandaguye president Cyprien Ntajyamira Eka dutega matwi cegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanye Frodebu Leonce Ngendakumana.
Amakuru dushobora kubwira abanywanyi bacu cyane cyane yari amakuru twari guhabwa n'abari mu nzego kuko kubera Ntajyamira yapfuye ari umukuru w'igihugu apfira mu gihugu cy'u Rwanda urumva umugambwe nta nguvu ufite cyo kugira ngo kubaza abarongoye igihugu cy'u Rwanda ku bugene byagenze ibyo twebwe tumenya bibari ngiri abantu bose bamenya bivugwa mu makuru rikandikwa ariko inkuru y'imbaho yategerezwa kuba hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda niyo twamenya inkuru y'imbaho yo kubwira abanywanyi bacu n'ahandi turacababwira ko yagandaguriye mu gihugu cy'u Rwanda kandi kugeza n'ubu yuko haba ibijyanye n'urwo rupfu rwiwe haba ibijyanye n'ibyo kompanyi y'indege yarimo yoba yaratanze nta na kimwe ubu sibyo tuzi ariko
ikintu musaba
ko leta ifashije byo gukunda bigashoboka tukagira kikoshikiriza abantu wanyu bawe muri
ikintu musaba mugambwe Frodebu Sahwanye Frodebu muri kigene ke
icyo dusaba ni uko abategetsi abarongoye igihugu cy'u Burundi ubu naho ibintu bigoye buryo umutima amenyo bagatangura kugiranira imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Rwanda icyo kibazo kitabazwa kuko twe twari tuvuga tuti kidatoye umuti hazokwama hari ukwikekana hazoba hakwama hari kurabana nabi hagati y'abarundi n'abanyarwanda kuko abarundi bazoguma bavuga ati abanyarwanda baratwiciye umukuru w'igihugu kugeza n'ubu ntituramenya igituma bamwishe hagume n'indwango ari nacyo gituma tuvuga tuti imigenderanire kunagurwa kugira ngo si ibyo byonyine ariko ko icyo kibazo uno munsi twaramutse tugikorera ko twebwe nicyo duhagarara ko cyane kikabazwa kikaronga inyishu kuri izo ntumbero zibiri twariko turavuga tukamenya cyatumye agandagurwa ubwa kabiri indishi y'akababaro izo komeza bazaratanga hanyuma hagati y'u Burundi n'u Rwanda ikagenda neza kuri cyo kibazo.
Murafite kizera ko inyuma y'imyaka 23 iyo ndishi itabonetse eka igitohozwa ritabaye, murafite kizera ko bishoboka bikamenyekana icakuru iyo ndege eka niyo ndishi ikaboneka iyo myaka yose heze, ni kuki mutashoboye kugira ngo musabe izo iyo ndishi canke musabe kwitohozwa nyakuri riba?
Icyizere si kinini haba ku matohoza y'ibyashikiye mukuru w'igihugu iyo ndege, haba no kuri ibyo bishakabaro. Icyizere si kinini ku bijyanye n'ibyo by'indishi y'ababaro. Jewe narabajije umuryango w'iyo kuko twadusanzwe tuzi na ntitwegeranye, barambwiye ko indishi y'akababaro ishobora kuba yaratanzwe mbere, barashinga n'umushingamanza mwitamabaka mu Gifaransa bafasha kubikurikirana. Kayuzi ngene byagenze kora bamuhenze cyangwa urabona ibyungene bimeze, akavuga ngo yasanga ari dosiye ngo ngisa n'ibigoye ngo kandi ngo hazovamo ibintu bike. Rero kugeza ubu hari igipfungu kinini kamwe atari nka leta ibikurikiranye kubw'abantu ntibishoboka. None urumva n'izindishi sitwe twose indishi y'akababaro sobe igihugu cyangwa umuryango w'amaraso, twebwe icyo twofasha gusa ni uko turafasha kugira mwene ibyo ishoboke.
Mu kanya gato leta none musabye koyo kwicarira icyo kibazo ibishurike
leta mu kwicarira ntanikuriye kwicarira kandi nibisanzwe uko bari hariya mareta yari yaratanguye kubaza ingene byagenze, ubungira ngo uko byifashe byokunda neza ubu, ariko ngo mu minsi iri imbere nguko ariko abatutsi ari icyizere uva hasi bakabaza iyo leta ikanisha mbuzamakungu niko muri ibirazo byacaba mu Rwanda by'ibyo nyabwoko nibaza ko bagize ko angete bagize ko itohoza ikagerageza ibishoboka bigashoboka, abo yibonye bigashoboka ikamenyesha abarundi ati iby'urupfu rwa Ndamira biba iby'imwe yapfuye biba iby'imishya y'akababaro nibishoboka na tugakora ibindi.
Uyu yari Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Ibi byashize byose igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mubandanya kumviriza ibiganiro twabateguri. Mu gihe hasigaye umunsi umwe ngo u Rwanda rwibuke ku nshuro ya 2023 Jenoside yakorewe Abatutsi, inama nkuru y'itangazamakuru n'urwego rw'abamenyeshamakuru bigenzura, izi nzego zose zirasaba abamenyeshamakuru kwirinda imvugo ibiba urwango rushobora gusubiza Abanyarwanda mu byiyumviro vya Jenoside. Izo nzego zivuga ko abamenyeshamakuru bazorenga ku mabwirizwa bazobihanirwa. Ni nkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari Kigali.
Kuri wa gatatu nibwo Rwanda rutangira icyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 2023. Urwego rw'abanyamakuru bigenzura n'inama nkuru y'itangazamakuru, izo nzego zombi zongeye gusaba abanyamakuru kwirinda imvugo zibe macakubiri mu byo bandika no mu byo bavuga. Umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Bwana Barore Cleophasi asaba abayobozi b'itangazamakuru cyane cyane ibyandikirwa kuri murandasi kurushaho kugenzura ibyo abasomyi bandika bakabanza kubisuzuma mbere yuko babishyira kuri murandasi. Hashize iminsi abayobozi banyuranye bamagana ibitekerezo bijya binyuzwa ku mbuga nkoranyambaga, abayobozi bagasaba ba nyiri ibitangazamakuru kurushaho kugira amakenga birinda imvugo zanyuzwa mu bitangazamakuru byabo zigahembera amacakubiri. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge avuga ko ikoranabuhanga ryihuta abantu bagezemo muri iki gihe ridakwiye gukoreshwa mu rwego rwo gusenya.
Nanone dukomeza gufatanya kureba uburyo iri koranabuhanga ryaje rije kudufasha kugira ngo dutere imbere, ahubwo ridahinduka ikibazo cyo kudusenyera sosiyete. Amahirwe dufite nuko atari twenyine.
Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe kurwanya Jenoside bugaragaza ko mu Banyarwanda bakirangwamo ingengabitekerezo ya Jenoside. Umuyobozi w'inama nkuru y'itangazamakuru Bwana Peacemaker Mbungiramihigo avuga ko ikibazo gikomeye cyane kigaragarira mu kubanditse ibitangazamakuru bikorera kuri murandasi, aho ibyo binyamakuru biha urubuga abasomyi bakandika ibyo bashaka bishobora kujya mu murongo wo guhembera ingengabitekerezo ya Jenoside. Mbugira Migo avuga ko abanyamakuru bagomba gushungura ibyo basomyi babo bandika
ku nyungu zabo bakorera ku nyungu yo kwirinda ibitekerezo bya hembera cyangwa bigatiza umurindi uwashaka guca mibice abanyarwanda nkuko byagaragaye dusaba ko abanyamakuru bakwisanzura mu bwisanzure bahabwa n'itegeko ariko ntibarengere ngo bahe urubuga ibitekerezo bisenya kuko ntacyo biba bigamije
uyu muyobozi avuga ko umunyamakuru wese uzarenga kuri aya mabwiriza azajya akurikiranwa n'amategeko
nka komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya jenoside bisobanuye neza ivuga yuko amategeko ahari ko igitangazamakuru cyarenga kuri ayo mahame ubwo abanyamakuru bishyiriyeho umukono yo kwirinda amacakubiri yo kwirinda gutiza umurindi uwashaka gutanya abanyarwanda biciye mu itangazamakuru ko rwose n'abafite amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'abarokotse jenoside amashyirahamwe yose aharanira ubumwe bw'abanyarwanda ayo yose afite uburenganzira bwo kuba bakurikirana igitangazamakuru
urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu itangazo ryashyize ahagaragara kuri uyu wa kane rwavuze ko rushingiye ku nsanganyamatsiko yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 2023 uru rwego rwibutsa abanyamakuru bose kuzirikana inshingano zabo no gutanga umusanzu wabo mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside insanganyamatsiko izakurikizwa mu kwibuka ku nshuro ya 2023 jenoside yakorewe abatutsi igira iti twibuke jenoside yakorewe abatutsi turwanya ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikira ibyiza twagezeho Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze cyane Asumta Kaboyi tukiri mu Rwanda sentare nkuru kuri uyu wa kane yigijeyo urubanza abashikiriza amanza bakurikiranamwo bwana Ladislas Ntaganzwa mu byaha vya genocide n'ivyitotezwa rya kiremwa muntu ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Ubushinjacyaha nibwo bwongeye gufata umwanya munini muri uru rubanza busobanura ikirego cyabwo ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu burega bwana Ladislas Ntaganzwa ku munsi wa kabiri wabwo bwibanze ku cyaha cya jenoside Ubushinjacyaha bwongeye kugaruka kuri bimwe mu bikorwa bitandukanye bikekwa huregwa ko bigize icyaha cya jenoside buravuga ko mu 1994 yashishikarije abandi gukora jenoside kandi nawe ubwo arayikora bwasobanuye ko yashyizeho amabariyeri yo gukumira abatutsi hirya no hino inyakizu buravuga ko ibikorwa byose byakozwe na Ntaganzwa n'uburyo ubushinjacyaha bukeka ko yabikozemo bigaragaza neza ubushake yari afite bwo kumaraho abahuriye ku bwoko bw'abatutsi cyangwa se igice cya bamwe muri bo ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko n'ubwo uregwa ataragaragaza uruhande ahagazeho muri uru rubanza mu kuba yahakana cyangwa se yakwemera ibyo aburana abatangabuhamya bamushinja bagaragaza bidasubirwaho ko ibyaha kekwaho yabikoranye ubu bushake kuri iyi ngingo kandi ubushinjacyaha bwifashishije zimwe mu manza zaciwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha nk'urwashyiriyeho Yugoslavia n'urwashyiriyeho Rwanda yarusha bwafashe nk'urubanza rwitiriwe itangazamakuru ruregwa mu Jean Bosco Barayagwiza na Ferdinand Nahimana maze buvuga ko umucamanza yanzuye ko umuntu ataregwa ibyaha bya jenoside gusa kubera ko yabigizemo uruhare rutaziguye ahubwo ko n'ibyo byaha byakozwe n'abandi bantu ariko abigizemo uruhare mu kubitera inkunga cyangwa se abitanze mu ndi musanzu runaka nabyo bifatwa nk'ibyaha bya jenoside ibi ni ibyaha ubushinjacyaha burega Ntaganzwa busobanura ko bibuzwa kandi bigahanwa n'amategeko yaba urukiko n'umwunganizi wa Ntaganzwa Maitre Laurent Bugabo bifuje kumenya impamvu ubushinjacyaha burega Ntaganzwa ibyaha byo mu 1994 nyamara bushingira ku mategeko ya 2012 Madame Claudine Dushimimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye umucamanza ko ikurikiranwa ry'ibyaha rishingiye ku buryo amategeko y'u Rwanda yagiye akurikirana yavuze ko igihe ibyaha bya jenoside byakorwaga hariho amasezerano mpuzamahanga akumira akanahana ibi byaha u Rwanda rwarashyizeho umukono mu 1975 yasobanuye ko itegeko ngenga ryo muri 1996 mu Rwanda ritateganyaga uburyo bwo guhana iki cyaha ariko ko mu 2004 hashyizweho itegeko rigena imikorere y'inkiko gacaca n'uburyo bwo gukurikirana ibyaha bya jenoside iryo tegeko ngo ryagiye rivugururwa kugeza mu 2012 uyu mushinjacyaha yavuze ko itegeko ngenga ryo mu 2012 ryavanyeho yabanje biri ko kuba nta rindi tegeko ngenga ririho risobanura uburyo bw'ikurikirana ry'iki cyaha cya jenoside nta rindi ryari simbura kandi ko ryubahirije amategeko mu buryo bw'ibimenyetso ubushinjacyaha buregesha Ntaganzwa bwahereye ku batangabuhamya bamushinja aba basaga 30 harimo abazatangira ubuhamya mu muhezo kubera impamvu z'umutekano wabo ndetse n'abazabutangira mu ruhame umwe mu barindi w'umutekano ubushinjacyaha bwibombarite kuvuga imyirondoro ye bwavuze ko yakoreraga umuryango Croix Rouge utabara imbarabare mu cyahoze ari komine Nyakizu Ntaganzwa wategekaga bwavuze ko yakoranaga bya hafi na Ntaganzwa bitewe n'imirimo yari afite bushimangira ko ibyo amuvugaho abizi neza uwo mutangabuhamya mu nyandiko ye mvugo ashinja Ntaganzwa ko yagize uruhare mu icwa ry'impunzi zari zahungiye kuri paruwasi ya Cyahinda ziturutse mu makomine yahanaga imbibi na Nyakizu aravuga ko abo batutsi bishwe n'abapolisi n'abajandarume bafatanyije na Ntaganzwa aha kuri paruwasi ya Cyahinda ahindaho nyine ubushinjacyaha buharega ntaganzwa impfu z'abatutsi bagera ku 300,000. Ntaganzwa mu mpuzankano y'irozi iranga abagororwa yaranzwe no gutega amatwi ubucece ibirego by'ubushinjacyaha. Iburanisha ry'umunsi rirangiye bwana Ntaganzwa yatambutse ajya gusuhuza ubushinjacyaha baganira kanya gato mu majwi yo hasi agaragara mu isura ituje. Iburanisha ritaha ni ku itariki 20 z'uku kwezi kwa kane. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twa tubafitiye kuri saha niyo bigarukiye kuri micro ari kumenanje Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masia dufashije. Twibutse ko kuri internet turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mwakoze.